VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2017 muriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro vy'Ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya
Nikonyoze nyene kikadutundura nyene kabura karengete wifuka inzu isambutse fo na ruguru impura nyene iradusanga mu nzu
Uyu numwe mubegeranije hamwe bo mu kigwati c'amahoro c'inyakiga kiri muri commune ya Butaganzwa intara ya Ruyigi avuga ko ibazo c'uburaro budashemeye cibonekeza muri yo kambi iyo nkuru turayigaruka ko handi hato Turabafitiye ni vyakaranga mu barundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda mugume hagufi yanyu ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ko abategetsi budagi bashize ahabona ejo ibitigiri by'impunzi n'abimukira basinzikarije ubuzima mu bitero bitandukanye byabakozwe ko mwaka wa 2016 ibiharuro bitangwa n'igipolisi cy'u Budagi vyerekana ko habaye ibitero birenga 3,500 vyakozwe kubimukira abantu 560 barimo abana 43 bakaba barakomerekeyemo muri ivyo bitero cane leta y'u Budagi yatangaje ko ibabaje n'ubwo bugizi bwa ivyo ni mu gihe mu mwaka wa 2015 abimukira bashika ku 1,800 aribo batewe n'abashigikiye umuzo n'abadashigikiye muri antunga umuzo w'abimukira muri ico gihugu Umunonotsi w'umunyasomaliya yigeze gutahukana umudari w'inzahabu mu kwiruka mu nkino za Olympique azwi ku izina rya Mo Farah yaratangaje kuri uno w'Imana ko ari umwere nyuma yaho hari raporo yasohotse ivuga ko umenyereza wiwe yamuha imiti yo kumwongera ingufu Farah yatsindiye imidari y'inzahabu ku metero 5,000 n'ibihumbi 10 mu mahiganwa abiri ya Olympique ahitiye ikinyamakuru cyo mu Bwongereza Sunday Time cyatangaje ko caronse makuru cahawe n'ibiro by'abanyamerika bijeje gucungera inyifato y'abanonotsi ko umenyereza wiwe yamuha imiti co kimwe n'abandi yamenyereza imiti itanga ingufu Radio ya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 murashobora kandi kumviganiro vyacu muceye kuri gago kuri internet ya chariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com nayo kuri rugo rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu cuno wa mbere tugihere mu burengerazuba bw'u Burundi neza na neza mu kigwati c'amahoro c'inyakiga kiri muri commune Butaganzwa y'intara ya Ruyigi abahungutse hamwe n'abateshejwe izabo begeranirijwe muri ico kigwati c'amahoro bavuga ko uburaro bwabo bugeza aho umwasi ashaka utuzu begeranirijwemo twarabomagurutse ubukene nabwo bukaza busongera isibe nk'uko bavyiganira Ijwi rya Amerika Abanshi muri bo batakambira abajeje intwaro mu ntara ya Ruyigi kubaronsa imfashanyo abajeje intwaro bishura bibutsa ko babwirizwa gukura amaboko mu mpunzu nyabuna Raisalian inamahoro
Ikigwati cinyakigwa cubakiwe abateshejwe izabo bo hagati mu gihugu hamwe n'abahungutse bavuye mu gihugu cha Tanzania kiri ku birometero hafi bitatu uvuye akorera zone muri Zam witegereje zimwe muri izo nzu ubona impome zo ku mpande zarabomotse izindi amabati yaragurutse aba ni bamwe amazu yabo yabomokeye ko bavuga ko bahangayitse batakigirayo bacira nayo bamira
ukuntu tubayo tufise ubuzima bubi kose turagogwa n'ibintu nyene byinshi bishikira umufakaze n'ibyinshi zihera nk'uko nyene ko isimbi no kubaka nabe hanyuma rero ugapfa gutaha muko nyene takubishoboye ugapfa gutaha muko nyene hama rero igikonyozi nyene kikadutundura nyene kabura karengete wifuka inzu isambutse fo na ruguru urumva nyene imbeho nyera dusanga mu nzu nkubu nkajewe inzu yaherutse kunyegukira ko nitahira mu kiragara nyene fo na ruguru
ubukene butagira izina bubugarije nibwo butuma badashobora gusanura aya mazu uyu mutamakazi avuga ko no kugira shobore kuronka ica shira ku munwa bimusaba gucingero
emejewe urabona nuko ndi ndako twifashe inyanzu ndayitangiriza ibiti yarabomotse none ngaho rero nkujanya na gatonereza jo kunyene mbono ku twakiwe nashe ahantu kunyene mbono ku narimwe turakena tukaguma ngaho tukirigwaho tukararaho ugaca
ababa muri kino kigwati cinyakigwa bavuga ko iki kibazo c'uburaro bafise badashobora kucishoboza bonyene bagasaba bagira neza kubagarukira ko kugira nabo baronke aho bakika umusaya borohewe uyu mutama mamere ndi kumwe nayo arongoye iki kigwati asaba bagira neza kugira ico bafashije
ubureka nk'umugira neza yoza akadutabara akadufashira haji umuntu ashonje ari nahataha biraruta bapfa gutaha muko nyine
yamara bajejwe intwaro mu ntara ya Ruigi bavuga ko baba mu bigwati vy'amahoro bo kwijukira gushira inguvu hamwe bakiteza imbere ntibame bizeye inze buramatari aramutswe ino ntara ya Ruigi Abdara Asani ahagira ati
ifashanyo singo mwangize ku gihe kuko akimuhira kaza imvura ihise na cyane cyane tubahimiriza yuko bokura amaboko mu mpuzu kugira ngo ntibame bateze amaboko inze twababwira yuko gusa nk'ivyo bigwati vy'amahoro vyaraheze kandi tubanye neza yuko boshora guhunguka bagasubira mu ngo zabo hanyuma bakarima bakorora kugira ngo dutere imbere twese atana umwe avuyemo
twibutse ko ikigwati c'amahoro cimuriza cubakiwe abateshejwe izabo bo hagati mu gihugu hamwe n'abahungutse bavuye mu gihugu ca Tanzania cubatswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani kibamwe imiryango igizwe n'abantu bo mu bwoko bw'abahutu n'abatutsi bose hamwe baba hafi amajana 350 mu ntara ya Ruyigi Raisa Lilian inamahoro ijwi rya Amerika
tukivuga ivyo ukene n'inzara abagabo barenga 25 ko mutumba wa Kigina wa commune Bugabira y'intara ya Kirundo ni bamaze guta abagore n'abana kuva mu kwezi kwa mbere kwera inzara abafasha babo bagabo bomotse bavuga ko nabo umwanya n'umwanya bazogira nk'abagabo babo hako abana babagwa mu maso Moyize Misago adufisiti byinshi kwino nkuru
Niyaseze yejewe nabonye nasanze yagiye abwiye abana ngo agiye guhita
Uyo numwe mu bakenyizi bo kumutumba Kigina umugabo wiwe yagiye adaseze ukunanirwa gutunga imiryango yabo niyo mvo nyamukuru ituma abo bagabo bati ngo zabo bakomoka mu kugenda bamwe basezera abana canke abagore ko bagiye kubasumira ariko ntibagaruka kuri mikro y'ijwi rya Amerika abapfasoni batwiganiye ko ubu bugarijwe n'ubuzima bugoye kuko batazi abagabo babo bari benshi muri abakenyezi nabirimizi bafise abana batatu canke bane hakaba hari n'abafise barenga
yaragiye nyene bitewe n'ino nzara yabonye atakintu gihari acanke abana ro mu karigira yaransezeye ambwira ngo agiye kudusumira mugo ntihagarutse twarategereje ko yogaruka turabura abana ni batatu
ntiyaseze yejewe nabonye nasanze yagiye abwiye abana ngo agiye guhiga amahera agiye gupagasa bazobazanira isuma haheza amezi abiri n'ubu ntaraza abana nyene tubayeho nabo kunyene nuko ureba ukuntu twobaho ndose umpagasara nkabahigira ikintu bacya hari igihe turaye ubusa hari igihe turose ukuntu tujya kubera inzara
uko komuka kwabo bagabo kwatumye abagore bagira umutwaro mu gutunga abo bana basigiwe nabo bagabo babo icyo bikoze bamwe muri abo bana batangiye guheba amashuri Vestine Mukarusanga afise abana batanu umuhererezi niwe akija ku ishure gusa abandi barahagaritse uyu mufasoni ati sinshobora kuronka uburyo bwo kubafungurira nongere ndonke n'uburyo bwo kwishura
kubigisha harimo akana kamwe kagahererereze kega umwaka wa kabiri abasigaye bose bavuye kubera yuko ntako nimereye none najya guca inshuro y'ibyo bajya nkaca n'inshuro y'imyenda yabo nkaca n'inshuro y'ibyo mu mashuri ciye inshuro y'ibyo bajya gusa
ubwo buzima butaborohereza gunyuka mu gihe bagwaye cyanke bagwaje abo bana uyu mukenyezi Evelyn Kamagajo afisa abana batatatunze atagira umufasha umuravye mu maso asa n'ugwaye aha agira ati
abana mukubavutsa kubera hari habavurirwa ubuntu ndagenda bakabavura nk'uvurirwa amahera ndagenda hiruka mu babanye hari umubanye ngurana akampa yazoronka aho ndamukorera nkamurimira mbutse nahagaheba akanyihanganira
naho bari mu matongo yabo bagabo babo bamwe muri abo bakenyezi babona ko ingo zabo zasambutse Vestil Mukarusanga kubwiwe abona ko urugo rwiwe rwamaze gusambuka.
Ibibazo byanjye nuko nicaye mu bana genyine reka gusambuka aho rwarasambutse none umuntu ari umugore akirerana abana bane batanu ntiruba rwasambutse.
Naho atabitigiri batanga abajeje intwaro muri komine Bugabira bemeza ko hari abagabo bataye ingo zabo baromoka. Abatware bakaremesha abagore ko bama barondeza aho abagabo babo bari. Jean-Claude Ndagijimana umuhanuzi wa Mustaneri ajeje intwaro n'imibano avuga ko bafasha abafise bene izo ngorane kuco birengeje.
Nibyo kibazo turakizi birashika muri bibihe turimo bigoye ugasanga umugabo yataye urugo agata umufasoni n'abana umufasoni agasikara mu rugo wenyine n'abana. Abo bakenyezi icyo tubafasha hanini kenshi ari icyo tuba twirengeje turabafasha ariko kandi tukabaremesha bakaguma mbobo mu ngo zabo cyane cyane tukababwira ko turimo turarondeza y'abagabo babo bagiye kandi tukanabaremesha tubabwira ko buke buke abagabo babo bashobora kugaruka ariko twebwe iyo batwituye turabafasha uvyo tuba dushoboye ariko kubarosa utwo bashobora kuba barafashisha nk'abo bana babasigaranye mu miryango itari mike iba imerewe nabyo tubonye kuvyo tuba dushoboye turafasha kuvyo tutashoboye naho tugasaba ifashanyo kuba babishoboye mu mashyirahamwe canke leta.
Amakuru dukura mu bajeje intwaro kuri uwo mutumba nuko abagabo bananiwe gutunga imiryango yabo batomotse bahitamwo guhungira mu bihugu duhana imbibi Ibugabira mu ntara ya Kirundo mu buseruko bw'u Burundi Mwezi Misago ijwi rya Amerika.
Turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara yavugwa mu ntara tuyabandanirize mu manuko bw'u Burundi tuyahereye muri commune Bukemba y'intara ya Rutana ivugwamo akageso k'abavyeyi barongoza abana babo b'abakobwa batarakwiza imyaka riraniga rero kubana bamaze guteshwa ivyigwa ngo bagiye kurongogwa abanshi muri abo bakobwa ndetse bakaba bemeza ko ico kibi atawugitaniye no gufatwa ku nguvu nkuko muvyumva muri no nkuru ya Alain Yves Irankunda.
Amakuru dukura mubajejwe intwaro muri komine Bukemba yemeza ko abo bigeme akenshi barongozwa baba bafise imyaka hagati ya 16 hamwe na 17. Ayo makuru abandanya amenyesha ko imyumvikano hagati y'imiryango y'abahungu n'iy'umukobwa ituma umwana aja kubaka bitanarinze guca mu minwe y'abajejwe intwaro. Uyu numwe mubo twaganiriye yabaye buje ku mugabo ku myaka 17.
Yabana yuko manje turi abana benshi acaranse hoza nagize ubuzima bubi cyane kandi nagiye kubaka ntaragera nari mfise imyaka 17 ko ngiye muhanze acamo ngamba nyundi ubuzima bushashe yarampohoteye cyane kubera nkwiye mandi bana ntaragera.
Abavyeyi baregwa ico caha ntibagihakana. Uyu muvyeyi w'abana batandatu arasigura igituma yahisemo gutanga uwiwe ku myaka 16.
Ubwami na mbere ayo mafaranga yaciye ibintu tukaruye inkone z'abakobwa ntuzi umukobwa icyo bivuga kwiye nk'uwo utora ngo twara umutuma nk'uyu ukaja mukabadukamwo uba butakwirongorera niba gukindagura umwana wawe akabyarira mu rugo.
Mu kigo CDFC gisanzwe kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango cegukira ubushikiranganji bwo gufatana mu nda imibano n'iterambere ridakumi ira baterivyatsi abavyeyi bashingiza abana bataragera bongira banemeza ko ico kibazo kiri mu biriko bituma ikibano ciza gitituka. Celestin niyo nkuru arongoye ico kigo avuga ati
ni kibazo ikomeye nuko amaze kwibaruka keshi na keshi ukunda gusanga umuhungu aya mutwaje aca amwihakana bonye bataravye ingaruka mbi ziri nyuma y'iryo rongwa ryo mwana kiri mutoya.
Abajejwe intwaro muri komine Bukemba bemeza ko bamaze kuronka ivyege ranyo bitari bike vyerekana ko iyo nyifato iri mu miryango itari mike yo muri ako karere ko mu bumanuko. Kugivyo Sebastien Mbisamakoro umuhanuzi wa Mustaneri wa komine Bukemba ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama atanga umuco w'ikigiye gukogwa.
Icyo kibazo muri komine yacu ya Bukemba birakunda kuba cyane y'amakomite acaza kwitubwira ku garukira gatya k'abana turagira tukabwira yuko ibyo byumvikano bitarimwo uwo muntu umwakazi kiwe mwataragera aja kubaka nibikune tubemera kubashingira nabo bantu aba bavyeyi bari ko baranyumviriza bakamenye uko ubuzima umwana afise atari kujya kumugabo ikanise kandi twaranabagabishije ubuzofatwa turamuhana mwe by'akarorero
amakuru ava mu ntwaro amenyesha kandi ko bagiye kurondera amashira hamwe yoza ratanga inyigisho ku miryango zobakangurira gutahura amategeko agenga ingo n'imiryango ivyo bikazotuma imenya gusumba ayo batohirahira kurenga ku mpamvu zuko yocihanwa nkuko bajejwe intwaro babandanye bamenyesha mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
havugwa makambi nayo tuyahera mu kambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania habarundi bahungiye muri yo kambi ya Nduta mu mpera zino ndwi iheze badi bazihebeye igikorwa c'Imana abakirisu katolika bagera kuri 93 bavanze abana n'abakuze bararonkeje urusangi rwa kabiri mu muryango w'abayislam naho kuva ku munsi wa gatanu bari batanguje igisabisho c'imisi 3 basabira amahoro igihugu c'u Burundi ni nkuru twateguriwe n'umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo
hari ku munsi wa gatandatu mu kambi y'impunzi z'abarundi duta mu gihugu cya Tanzania abakristo katolika bari baramukanye akanyamuneza kadasanzwe bari baramutse bakira abashitsi b'iteka musenyeri wa diocese ya Kigoma Joseph Murora aherekeje n'abapatiri babiri wa paruwase Kibondo n'uwa paruwase Gifura bwari ubwa mbere umusenyeri agendera ikambi y'impunzi musenyeri Joseph Murora yakirijwe umurisho w'ingoma nawe nabo bagendanye bajamwe baratamba baratarika urugendo rw'umwungeri wa diocese ya Kigoma mu kambi y'impunzi rwari rufise impumbero zibiri ukuremesha izo mpunzi z'abarundi no gutanga amasakramentu kaba rero harakomejwe muri mutima mwiranda abakristo 93 ku munsi w'Imana naho ariko musenyeri yamaze gusubira inyuma umusaserodoti yararaganishije urugo rwubaka rukristo mu bakristo rero karakamwemwe mbere baboneho no gusaba musenyeri kubafashiriza abana mu byukwiga
dai watse nduta rugendo kwa musenyeri kwagwakiriye neza cyane n'igishitancinshi kwa twatumaze n'imyisi nyinshi tusabona umwungeri wa kirezeya yacu katolika none kubera yaje kudusaba kudusabangaha kuga ngo adutere iteka kana tsinda yaduhaye n'amasakramentu menshi baratanga baraduha amasakramentu y'ikigongwe agiye wewe baraduha n'isakramentu y'ukukomeza abana kubera iyo ngabirano bari bavuze uyibahereza aratara komeza abana bashika nk'abantu 93 na batatu basi tongera tumubwira ibintu kwenga muntu ambi wacu nduta yuko ari uko yotanga indero yodufasha gutanga indero mu banyeshure amashuri mato mato n'amashuri yisumbuye kandi n'abanyarwanda rwacu kwiga ngaha amajambo y'ijambo ry'Imana tuyozana yigwa kugira ngo bafate indero ya Kristo twaramutuye n'ingorane nyinshi hejuru y'urusengero rwacu urabona rusengera mu mahema kugira ngo adufashe kubera turi mu nyubako kugira ngo aduterere akacumu k'umwe kugira ngo ijambo ry'Imana ritere imbere
kuva kambi y'Nduta yugururwa haramaze kubatizwa abana 344 abakuze nabo barunse urusangi rwa kabiri harimo nabo ku wa gatandatu heze amaze kuba 441 amaze kugira ubugeni nabo ni 106 nayo abavuye mu yandi madini bakaba bamaze kungana 130 ku ruhande rwabo abayisilamu kuva ku munsi wa gatanu kugeza ku munsi w'Imana bari batunganije igikorane kwari kugira basubira Burundi nk'uko urongoye uyu muryango mu kambi Nduta abyigana.
Tugasaba ko Imana mbere yodufasha igihugu cyacu cy'u Burundi kigasubira kuba cya gihugu cy'amata n'ubuki, cya gihugu umuntu yarara habonye, cya gihugu umuntu yaka indaro bakamuraza bakamufungurira bakamuha amazi, kigasubira kikaba igihugu cy'amahoro n'umutekano. Imana ikaduha intwaro nziza ishobora kumenya umunyagihugu wese yava akagera, ntirabe ubutandukane uburebure cyangwa ubugufi cyangwa ubunini cyangwa uburebure ubwirabure cyangwa inzobe, ntinarabe n'ubwoko.
Hari kandi ukugira baremeshanye
ni no mu ntumbero yo kuraba ukuntu benshi mu bahunze bahamutse bahuye n'ingorane zitandukanye. Iyo turimo turagira igikorane turanezerwa, tukaba turibagiye bya bindi byabaye, tukabibagira ubuzima bubi turimwo, ugasanga turanezerewe. Urumva nk'ukuntu urimo urumva abantu ukuntu ngaha banezerewe, nta n'ubona amenya ko turi mu mpunzi, umenga twanabyibagiye ko twahunze bitewe n'uko turi mu mutekano ntangere.
Muri ico gihe rero haba mu isengero gatolika canke mu bayisilamu barakiriye abanwanyi bashasha baje bava mu yandi madini. Leonce Niyonga Binduta muri Tanzania, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Leonce Niyonga bo tukivuga iby'abarundi bahungiye hanze y'igihugu muri kaminuza ya Ecclesia Catholica mu Ruhengeri. Habana b'impunzi z'abarundi bahiganye ico abarundi bayihariye ikibanza gikomeye umugwi komeza karanga bahurikiyemo urimo ibisata bitandukanye vy'akaranga ku Burundi bikabafasha kutibagira iyo bavuye. Imvino z'ikirundi n'ingoma nivyo bifata ikibanza kinini babifashijwemo n'abarezi babo. Désiré Hatungimana yarakubitiye muri yo kaminuza maze adutegura ino nkuru.
Aho ni ku ishuri kaminuza rya Ruhengeri, imwe mu makaminuza y'u Rwanda yakira abanyeshuri b'impunzi z'abarundi. Akaranga ni kimwe mu byo batasize inyuma. Muri iyo kaminuza abanyeshuri baravuza ingoma, barakina ivyese, baratamba imvino z'ikirundi, kandi abarezi babo bakabaha umwanya wo gukomeza akaranga kabo nk'uko bavyiganira radio Ijwi rya Amerika. Irakoze Alexandra arongoye umugwi komeza akaranga abo banyeshuri bahurikiyemwo yaje ava mu ikambi ya Mahama, amenyesha ko ico ciyumviro cyo kudata karanga yagikuye Mahama, aho icyo gihugu cyari kigeze ku rwego rushimishije.
Ngiye mu kindi gihugu rimwe na rimwe usanga wabaye influence, ugasanga wataye karanga umwanya n'umwanya igihe tuzotahira cyose zotaha turi abarundi. Byari bigoye kuba atabikoresha twari dufise, kandi umuntu ntavyo dufise, ariko aha twabone ko mbingo ntibishoboka, niyo twagerageza kugerageza kubishobora nyine. Turatangura dutangura dutegura namashi turiyumvira duti akaranga k'ikirundi kagizwe n'iki, karagize n'intambo z'ikirundi, karagizwe n'ingoma z'ikirundi, ariko ibyo byose ntibyari byoroshye kuronka. Icyo twumva dushobora gusa zari intambo z'ikirundi twaraziroga.
Abigemeye bari muri uwo mugwi w'akaranga k'abarundi bamenyesha ko byabafashije byinshi mu kuja hamwe bakibukanya ibiranga igihugu cyabo, nk'uko tubishikirizwa na Justine Mukarugomwa, umwe muri abanyeshuri nawe nyene yaje ava mu ikambi ya Mahama.
Dushimikira ku ntambo z'ikirundi, tukabyina za mbyino zacu z'ikirundi duhayagiza Burundi bwacu, dushiramwe impanuro kugira ngo ntitwibagire akaranga k'abarundi, kandi naho turi tubamenyeshe ko mu Burundi hariho akaranga, hariho imico kandi myiza ibereye.
Bibafasha iki, bibamara iki muri no kaminuza?
Biradufasha cyane kuko bituma twegerana nk'abarundi, tukaganira, tukaremeshanya, nambaro ari wafise ikibazo tukegerana, tukumviriza ikibazo ciwe, kubera yuko twamaze kwegerana twabaye umwe muri iyo krebe, tukarondera ingene twomufasha.
Umugwi komeza karanga ubuntu urimwo abarundi gusa, kuko hari abanyarwanda bawinjiyemwo. Nyirabizimana Mado amenyesha ko yaryohewe n'imvino z'ikirundi, aca asaba kuba umunywanyi w'uwo mugwi.
Cyambere nge numvise club numva ndayikunze, mbonye na performance bagiye bafitemo zitandukanye, mpita mbona uri atasiyo yaho nanye na performing.
Ntibikugora kubera bijanye n'imico y'ikirundi?
Oya, nasanze hari ukuntu duhuza buri abarundi n'abanyarwanda, hari ahantu turi difere ariko akenshi turahuza. Niyo mbonye tudahuza hari ukuntu bamfasha bakansobanurira nkahita mbyiyumvamo.
Padiri Pio Nemeya Mahoro ashinzwe imibereho y'ubuzima bwa Gikristo n'imyitwarire y'abanyeshuri n'abakozi ba kaminuza ya Ruhengeri amenyesha ko ibyo abanyeshuri b'abarundi bakora mu kwitaho akaranga kabo abishyigikiye, kandi ko ataco bazomuburana.
Ni ibintu twakiriye neza tutanazuyaje, kubera ko nk'abana bari impunzi bari bakwiye uburyo bwo kwisanzura no kubona imirimo n'imikino ibafasha kuguma hamwe no kwiyunga kugira ngo bakomeze kunga ubumwe. Twarabyakiriye rero neza cyane ko wabonaga ari abana bashyize hamwe bazi ibyo bakora, bityo mu rwego rwo kubafasha ari no mu myitwarire yabo no kugira ngo bashobore gukurikira neza no kubahumuriza nk'abana b'impunzi. Ni ikintu twakiriye kandi twumva tuzakomeza kubafashamo no kubatera inkunga ku buryo bwose tukaba dushoboye. Tuzi icyari cyo kuba impunzi kandi nk'ikigo kirimo abapadiri cya Diyosezi ya Ruhengeri nta kuntu twabura kugira ubwo buryo bwo gufasha abantu bari mu kibazo cyihariye.
Abanyeshuri bamenyesha ko bagikeneye ibikoresho byinshi nk'imyambaro ijanye n'akaranga k'Abarundi cyo kimwe n'ingoma, kuko izo bakoresha za Kinyarwanda zidasohora ijwi nk'ingoma z'u Burundi, bakizera ko bazoronka babafata mu mugongo. Desire Hatungimana, imusanze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. Inkuru ishikiriye ubu nyene muri studio nuko muri kano kanya hari kwa rabigi kogwa cyo gusuzuma hahambwe abantu mu Kivunga mu ntara ya Mwaro. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yanyarukiye ngaho i Mwaro kuraba ico gikorwa uko bibigenda. Miriwe Evariste.
Miriwe neza Diane.
Ico gikorwa kiriko kibera neza na neza hehe muri ntara ya Mwaro?
Ico gikorwa kiriko kibera neza na neza inyuma ya zone Makamba muri komine Rusaka y'intara ya Mwaro, ahavuga ko hari ibinogo byinshi byahamwe abantu mu gwimo gwo mu gwimo 1972.
Ico gikorwa kirongowe nande?
Ico gikorwa kirongowe n'umuganga kazi azwi ku izina rya Tania Delabarde, aturuka mu gihugu cy'u Faransa. Uyu rero akabakorera umuryango utabara imbabare ku isi Seyser, ufise icicaro i Geneve mu Buswisi.
Ni kubera iki carongowe n'uyu muntu aje ava mu Buswisi?
Carongowe n'uyu muntu ava mu Buswisi kuko amashirahamwe atabegamiye mu bya politiki na cyane cyane aya bacitse ku icumu nka mapesi bari babisabwe basaba yuko hoza abantu bigenga bofasha kugira ngo batohoze ahambwa abantu benshi mu Kivunga mu gwimo gw'72 eka no mu yandi makuba yagiye arashikira igihugu. Ariko rero ico gikorwa kikaba gikorwa hari abajeje intwaro, hari abanyagihugu, hari mbere nabo muri wa mugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi.
Uyo mugwi ujeje kumenya ukuri n'ukurekurirana ku vyabaye mu Burundi waserukiwe n'abande ngaho onye Mwaro?
Ubu mugwi ujejwe ukuri ku vyabaye mu Burundi seve waserukiwe n'umufasoni Krotirida, wakaba rero ari umunyamabanga nshingwamikorwa w'uwo mugwi. Mu ijambo rero yashikirije yavuze ati n'igikorwa gitanguye muri mu bikorwa tujejwe n'igikorwa gitanguye, yavuze ati ni etape ya mbere yo kumenya ahantu hose hari ibinogo byahamwemo abantu mu Kivunga. Akaba yavuze yuko ibyo bigiye kubera ahavugwa cyane aho ni ngaha mu ntara ya Mwaro, aravuga kandi muri Meya Bujumbura, aravuga no mu ntara ya Rumonge.
Abanyagihugu bo ngaho i Mwaro hari ico barababwira kuri ivyo bisigarira vy'abantu bahambwe hamwe ngaho onye muri?
Abanyagihugu bo ngaho mu Mwaro ahampagaze neza na neza ahantu bavuga ko hari ikizu kinini ya cari ca komine Makamba ico gihe ikiri hagitwagwa mu ntara ya Mwaro. Icyo kizu ni gihangare, bavuga yuko abanyagihugu bavuga yuko ari cyo abavuye mu mihinga itandukanye y'intara ya Mwaro na cyane cyane abari baraciye mu ishure babanza kwicirwa imbere y'uko baterwa batabwa inyuma mu binogo. Twabonye biharugwa hafi ku icumi. Abanyagihugu bavuga bati rero baremeza yuko abantu bakuwe mu mihingo y'intara ya Mwaro baza kwicirwa ngaha ubu no munsi hitwa kuri zone Makamba ya komine Rusaka.
Hari ikintu gayivariste abajeje intwaro canke abo mu mugwi severe co kimwe n'uyo muhingakazi wo mu gihugu c'u Swisse barakubwira kuri ivyo kuri abo begerani bahambwe hamwe aho baheza bagashigwa baraheza babashingura n'iteka canke barabandanya bakora ku ivyigo?
Imbere yuko mvuga igica gikurikira nkuko abari ko barakora kino gikorwa bishikirije, nuko umusantere wa komine Rusaka Bernardine Nahimana Dugu imana nako avuga yuko ibi bintu bitoherera ngaho ahubwo rero humenyekana ukuri kubyabaye ababuza babo batagandaye bakagandara mbere bagahagwa bagahamba n'iteka.
Urakoze cyane gose Evariste, nziko banyanka turaza kugaruka kuri iyo nkuru yawe mu makuru yacu yo hanyuma. Mwakoze namwe bwe mwatwumviriza muroranigwe mu byanyu no mu banyu. Diane Nahazo na Innocent Kimenyi tuyifurije kugira indwi nzitsa.